mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti, muteza matukiju gya Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda turi kumwe kwino genekerezo gya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na Jewi Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Je ni twango bisikinga yenini sindenzi kese 10 nuko vuga dupanze igiceri ndashaka gutwara nkiri kinga cyangwa ndashaka gutwara kese 30
namani wara duke kubera kinga riri toy ku munsi ndose menshi ni nka 5 cyangwa 6 indwi.
Aba ni bamwe mu bagenda no umuga bakora urudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi babikorera mu gihugu cy'u Burundi bakabitwara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidoga ko bakora bahomba kubera ingingo zabafatiwe ku mipaka itandukanye.
Niko amaraso yarasesetse, niko amagogwa n'ubuturacyayi arimwo, ariko hari ikintu cyahindutse mu Burundi kitavyo kugera gisubira gushoboka. Nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja Abarundi uburenganzira bw'uko tuvuga ibyo twiyumvira, nta n'umwe ari hazo kugera ashobora kubitwaka.
Unawe ni Pacifique Ninahazwe ari mu batunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi kwije imyaka ibiri. Nawe nyene muraza kumva ico avuga nyuma y'iyo myaka ibiri ni muri kino kiganiro. Ariko imbere y'ibyo byose mbanze ndabwiye kumfasoni Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yarayamenyesheje ko icuka kibandanya kiba kibi muri Sudani y'Epfo, abantu batagira uko bangana ngo babandanya bicwa ataco bazira mu gihe abajejwe gutabara imbabare no gushikana imfungurwa mu banyagihugu badashobora kubashikira vyoroshe kubera umutekano muke. Nikki Haley ejo rero yabwiye abagize inama ya ONU ijeje umutekano ku isi ko ategerezwa guhagurukira ico kibazo ca Sudani y'Epfo. Indege za Turukiya zo mu ngwano zaraye ziteye abagwanyi bo mu gambwe w'abakurde hamwe n'undi mugwi ukorana nawo ukorera ku mupaka wa Iraq na Siriya mu karere karimo abasirikare ba Turukiya bari mu bikorwa byo kugwanya intagondwa za leta ya Kiisilamu. Mu itangazo bashikirije ejo ku munsi wa kabiri, abakozi b'ishyirahamwe rijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siriya bavuga ko muri ibyo bitero hapfuye abantu bashika kuri 18 bakongera bakagabisha kwico gitigiri gishobora kwiyongera umwanya n'umwanya kuko hari shi bakomeretse bikomeye. Mamadou Diallo umuzabikogwa mu biro vya ONU bijeje gutabara imbabare muri Kongo hamagarira ibiganiro vy'umwumvikano muri Kongo kugira ngo ubwicanyi bumaze igihe mu karere ka Kasai hagati mu gihugu buhagarare. Diallo yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ikinshasa nyuma y'umunsi umwe gusa. Umuvugizi wa leta Lambert Mende yeretse amenyesha makuru amasanamu ateye ubwoba yigandagurwa ry'abantu ahavuga ko ryagizwe n'abagwanyi biyitirira ko arabo kwa Kamwina Nsapu. Ijugi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana ivyacu muceye kuri rwa go kuri internet ya cariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vyakaburungu.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe imyaka ibiri iranumanye neza uno musa amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike atanguje imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Abarundi rero barenga 500,000 baramaze guhunga igihugu c'u Burundi bivuye ku njyane zadutse inyuma y'iyo myerekano nk'uko vyemezwa n'igisata ca ONU kijeje impunzi RCR. Navuganye mu kanya na Pacifique Ninahazwe ndamubaza uko ibintu vyifashe ubu unye atangura avuga ko inkwezi ya vyose yabaye ico kiringo ariko ngo abantu ntibokwihebura.
igihe itariki 25 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD wubahutse gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida wayo mu matora yakurikira. Natwe nk'uko twari twabivuze bukenye twagiye mu ibarabara abanyagihugu b'amoko yose, bo madini yose, bo mu ntara zose, ikaba n'imigambwe yose harimo n'abasendede FCD, abo bose baraheza bikaba akamu twari twabateye maze bajya mu myerekano yo kwiyamiriza uwo mugambi mubi wo guhonyora igashingiro n'amasezerano y'Arusha yari yadutumye dushobora kumara imyaka irenga 10 twasubiye kubana mu mahoro twibagiye bimwe by'amoko yari kwaje tandukanye.
Pacifique nahadze inyuma y'imyaka ibiri byo byose bibaye abarenga 2000 barapfuye kandi haguriyemo gwaruka amaradi araturigwa abagera ku 500,000 unye ishami ryawo ni gita impunzi gemeza ko aribo batayiza bo bakomoka namwe bwe mugambi wanyu ndondeza mukemeza ko ariho benshi muzi mutazirengero zyabo nti muhava mugira ati turicuza ico twabikoreye
bikeze bikomeye cyane mumbajije ibyahigeze bikaba nibaza ko byerekanye cyane cyane inkuru nziza uwari zirikuri imyaka 10 yari yaheze twese tumufata nk'umuhuza wacu twaramwubaha twagiye tuti arafise amakosa n'ibyo yari afise amakosa mwamwe ariko ntibyari ibintu birengeje urugero kuko igihugu cyari gihagaze yarashobora kubeshaho ubuse ubundi muri demokarasi uko bimeze abanyagihugu baramutse bajya mu ibarabara bagasohora ibyumviro byabo muri demokarasi intwaro ihari iraheza ikabumviriza ibibona ko icyo kibazo gikomeye mbega none umuntu yari akwiye kubireka mbega buriya ibyari kuba byiza nuko twari kureka gahunyura igashingiro akabandanya yonona iby'igihugu uko yishakiye izi ntumbero tubona yuko arerekana ubu zo gusambura igisirikare uko batemera amasezerano y'Arusha mbega twari tukwiye kumureka kanke inzira twafashe niyo yari ibereye ku bwanze birabaje kubona ibintu byageze aho bigeze muri kino gihe kubona atigeze ashobora gutahura ijambo abanyagihugu bavuze ariko kandi birahambaye ko abanyagihugu ahariho hose biha iteka bakaba bafise uburenganzira mu gihugu bavamwo bakaba bafise ijambo bakaba aribo baba bategeza gutegeka ibigiye gukorwa mu gihugu maze abategetsi bakibuka ko ari abakozi b'abanyagihugu icabaye itariki 25 z'ukwa kane niko amaraso yarasesetse niko amagogwa n'ubuturacyayo yarimwo ariko hari ikintu cyahindutse mu Burundi kitabyo kwigera gisubira gushoboka nuko nk'uko musenyeri mukuru nta mwana yabivuze ata Burundi azosubira kwemera kuba umuja umutegetsi harashobora kuzuzwa n'abandi biyumvira gukora nk'ibyo ariko arakora byo kwinjira ko bashobora kunyura ku gakanu ariko hari ikintu camaze gupfa mu Burundi nta muntu n'umwe azigera asubira gusubiza mu buja abarundi ubu burenganzira bwo kuvuga ibyo twiyumvira nta n'umwe ari hazo kwigera ashobora kubitwaka ahubwo murundi bizize gira byose ikiringo cyo kizohera amasaha yibazohera ibi bintu ariko arakora bizomerera nabi cyane hanyuma gutse dushikaho tujye kubaka igihugu cyiteka kumbure twebwe tuzoyibona kumbure bizobonwa n'abuzukuru bacu ariko umushinge wabyo ni bino bikorwa byatanguye itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2015.
Yari Pacifique ni nahazo yari mu batunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Twagerageje yo kurondera abajejwe gutanga amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo twumve ico bagona inyuma y'iyo myaka ibiri. Turabakena co bikoze umukuru w'igisagara ca Bujumbura catanguriyemwo imyerekano imbere yuko itandukira intara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi yemereye Ijwi rya Amerika i Bujumbura kwaza kugira ico avuze mu masaha ari imbere. Nabiciye ku masonga bamwe mu bagendana ubumuga bakuru rudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi babitwara mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihana urubibe n'u Burundi bavuga ko bashobora gusubira mu buzima bwo gusega mu mabarabara atandukanye ni mu gihe umushikiranga mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bemeza ko ico kibazo co gusega kiri mu bisibije intara n'igisagara ca Bujumbura. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye ku rubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakoregwa ugo rudandaza adutegura ino nkuru.
Janvier baba ulifanya mzuri. Nilifika pale
harazi ndubizibiri abagendana ubumuga bakora urudandazwa rwo kujabukana ibinyobwa bya Brarudi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batoroherezwa muri ako kazi. Ivyo binyobwa basanzwe babitwara ku makinga basanzwe biyunguruza ko basanuye mu kuyubaka ko ikapo nini ku ruhande rw'inyuma gucyo igashobora gutwara ivyo binyobwa. Kugira boroherwe muri ugo rudandazwa batwara amacupa atari mu ikaziye. ivyo bibafasha gutwara ibidandazwa byinshi na cyane cyane ko ababitwara imurongwe muri ico gihugu ca Congo bavuga ko bafata urugendo rw'amasaha 6 ariko rero uko ibintu biri muri kino gihe ntibarekuriwe gutwara amacupa atari mu makaziye aba bagendana ubumuga ijwi rya Amerika ryasanze kuri uno mupaka bavuga ko ibyo bituma basubira inyuma muri ugo rudandazwa
twaye mu plastique na plastique nyinshi twa gutwara je ni twango bisikinga yinini sindenzi kese 10 nuko vuga dupanze igiceri ndashaka gutwara nkiri kinga cyangwa ndashaka gutwara kese 30
namantwara duke kubera kinga riri toyi ku munsi ndose menshi nka 5 cyangwa 6 uhindwe
ingingo yo gutwara mu makaziye nisubira kubafata barenganya urubibe rw'u Burundi bamwe bavuga ko barushirizaho guhomba kuko bakoresha abakozi benshi baba ababasunika kuri ayo makinga canke ababafasha gupakira amakaziye n'amacupa igihe bariko barasakwa ku mipaka
turahomba goze ko nk'ubu je narankoresha umugozi umwe mugabo bisaba ko nkoresha abakozi barenga 6 ku munsi ari abazigaye baracunga ibyazigaye hari muri Kongo hajya ku mupaka mwijambo rimwe kari kajobaye kudutunga kari kari kadutunze twatubayeho neza mugabo ubu kumbo yiduhane turashaka gusubira no mwibarabara bamwe bamwe
uko kutoroherezwa muri uru rudandazwa rujabuka imbibe rw'aba bagendana ubumuga urongoye igipolisi gikorera ku rubibe rwa Congo n'u Burundi mu Gatumba OPC 2 Kabura Eugenie avuga ko iyo ngingo bayifatiwe inyuma yaho batanguye gufata bamwe muri bo bikika mu rudandazwa rw'ibinyobwa bagatwara n'ibindi batari hiya makori hamwe n'ibitemewe n'amategeko nk'urumogi ibitenge n'ibifungurwa ariko rero ku ruhande rw'abafatiwe ingingo bavuga ko barenganijwe aha bagasigura ko batari guhanwa ariko hari guhanwa abo bafashe byongeye harababona ko baguye mu mporero y'abasanzwe bakora bene ngo rudandazwa bakoresha amamodokari
twebwe iyo bafatanye ibintu ababimodoka nitwe tugwa mu mporero yumvire nk'umuntu bafatanye ibitenge bakamufatana amenyo y'inzovu n'imbara amenyo y'inzovu ubwo nyene bukeka kumabona n'mwarahita twegohote kwa nuko tugwa novuga muri ugo ruhigi sinzi aragira nigiye badutuka baducoza n'umuntu aje kugutuka ngo labwo buguru bwawe je bababimbari
cyane baba ariko bavuga mu nkuru hama bikaba
inkuru keje baba ari ngo baraduhotera ngo subira inyuma agaje kugutuka ngo usa nko kubwo buguru bwawe umeze
nubwo biruku uru rudandazwa gwakuye abatari bake mu buzima bwo gusega urongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bakora akazi ko kunguruza ibintu byo mu Gatumba sinibagiye bavo asaba amashirahamwe yitaho abantu aho nikora kubashigikira mu myuga basanzwe barize kugira ntibadebukigwe ngo basubire mu mabarabara gusega
bariho bari mu bintu byo gusega mugabo baca baraza muri uwo mwuga kandi umwuga urabafashije ni hamwe nyine numva wahagaze ubu nabo urumva bariko bararira ingere bazokora mugo wumva vyananiranye kabisa ubu bafisingorane zikomeye nk'izo natwe dufise bariko bariyumvira gusubira muri byo gusegereza umva kandi bidashoboka cyo gituma twasaba yuko abagira neza boraba icyo bodufashe mu myuga bigi kugira ntibasubire muri byo gusegereza ufise amaboko yo gukora birateyisoni kandi warize
urongo igipolisi gikorera ku rubibe rwa Republika iharanira demokrasi ya Congo n'u Burundi mu Gatumba OPC 2 Kabura Eugenie avuga ko basabye abajejwe urubibe ku ruhande rwa Congo ko bakwigira ikibazo hamwe gutyo abagendana ubumuga bakora urudandazwa bagasubira koroherezwa nka mbere mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Republika iharanira demokrasi ya Congo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ikibaganiro cacu tukibandaniriza mu ntara aho bamwe mu badandaza muri commune Nyanzalac bidogera abajeje intwaro ku ngingo bafashe umwaka uheze ibabuza kujabutsa ibifungurwa imbibe z'iyo commune iyo commune ya Nyanzalac ikaba iri mu ntara ya Makamba abadandaza bakavuga ko iyo ngingo ituma bakora basubira inyuma ndetse hamaze kwibonekeza ingaruka mbi mu bice bitandukanye ivyinshi mu vyumva mu nkuru ya Alain Yves Irankunda yishikiye no ku isoko ryamaze kugabanukamwo ibidandazo
Aha ndi ku isoko rikuru ryo muri zone Muyange ya komine Nyanzalac y'intara ya Makamba ijya nino mbona bamwe mu badandaza bicurikiye abandi basa nabihebuye ibidandazwa byanzwe ahanini rigizwe n'imiceri ibiharage n'amamesa asanzwe ahingurwa mu gitegwa cy'ikigazi cimbuka cyane muri intara ya Makamba bamwe mu badandaza bati ivyo twanze ahanini twahora tubirangura tubivanye mu zindi ntara mu gihe ibindi nk'amamesa twashima kubishorera mu ntara zitarangwamwo igitegwa cy'ikigazi kugira inyungu ibe nyinshi
muri ya intara turimwo canka karere ntikabanwe ibintu byose hariho ino hakabibi hari hakabibi hari hakabibi babisabwe ko ibya hari ya bibaduka natwe tukadugana tukaguma dufashanya amagogo muri iki gihugu tugafashanya inzara ko inzara irahari ubukene bw'amahera urumva ijya nyingo yo kuzibira yaramereye nabi nyere kuko abaza kungurira amavuta nabo bace babura ibyo bari bushore kugira bangurire abaza kutugurira nabo bace babura amafaranga kuko ibya shara byabo bitaba biko biratembe natwe tuyatubura iso
birantere kibazo nyene kubera akanyibona harando muri iki gihe nako mba nkironka kandi urumva n'umwana kugira ngo ndamusumire urumva bisa bingora cyane yuko tuzohoma tujya twarahombye ngo twarahombye kubera imigenderanire y'urudandazwa ihita kugenda neza
ikibazo ni gihagaze gusa ku bidandazwa byahora birangurirwa cyangwa bigashoregwa mu zindi ntara abadandaza bemeza ko ingingo yaje kubabohera amaboko imugongo ni nk'uko n'abahora baza kubarangura ko nabo batakiboroheye Filipo Butoyi mudandaza w'amavuta dusanze ku kibanza ati ubwigenge bw'abadandaza garaho nyanzwe
batuzinze amoko mu mpuzo ibintu by'ubwoko bwose nta gihura mwese kuva kwikwiza cyuko afite ibyo gifise ikigize ibyo gifise cyo kintu batwigire ko hanyuma rero bazorabe ibintu bitazuca biguma bikoroka 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 nakoze imana bahita
zimwe mu mvo zitangwa n'abajejwe intwaro giyo ngingo nuko mu karere ka Makamba hibonekejemwo ibimenyetso by'uko inzara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya bivuye kuhindagurika y'ibihe byibonekeje mu bihe bihitiye bigatuma intara zitandukanye z'igihugu duki kigoye yamara bamwe mu badandaza basigura ko iyo ngingo nyabuna ari ishobora gutera inzara narijya ibiciro biza byaduze kukubura aho umuntu arangurira canke ashora utwiwe Bernard Nduwimana numwe mu badandaza bemeza ko baja bakozwe ko n'ingaruka mbi aha ati ingingo nisubigwemo canke ifutwe burundu
iyo ngingo y'ukudahana ahantu bidandazwa nibayikureho ikomine sumiri yindi intari sumiri yindi boroshe kuri ingingo hanyuma mudandaza muto muto agendaza n'ibintu azane mu gihugu mudandaza kuze agendaza n'ibintu akire mu gihugu amudandaza wese bamurihishurize gutokana n'uko umutahe wiwungana
sabadandaza gusa bavuga ko ingingo yo kudasohora ibiribwa mu zindi ntara yabakoze ko kuko na bamwe mu banyagihugu bari babeshejweho ahanini n'ifungurwa zihanahanwa mu ntara bavuga ko biri ko birabakora ko
kuko nko muzababanda bazana ibitoki bakazana ibijumbu ini wacu batabihari umva bitacha bitugumira nk'ikiro cy'ibiharage twahora tukigura amahera igihumbi mu nyuma biraduga bija ku 1500 ku 2005 dusaba ko borekura ibidandazwa bikarengana ibifu tukabigura ku giciro cyiza
rwego rwa komine Nyanzarake bahumuriza impande zose ko biheje uko ibirere vyifashe iyo ngingo ishobora gusubigwamo umwanya n'umwanya Nolaske Ndayikeza n'umuhanuzi wa Mustaneri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
ku bintu vyerekeye uyinyine ubworozi hari hingingo yo nyene naho iba yafashwe yikora ko nk'ubuhobwe mwimbo mwinshi muri iki gice cya kabiri cy'uburimyi iki gice cy'impeshi ntakabuza ko uzosanga iyo ngingo ihagarara bukewe kuko iyo umwimbo ubaye mwinshi birakenerwa kushogwa mu zindi ntara washaka no hanze rero hamwe vyobonekana nk'ubu umwimbo w'umuceri n'ubihagi ku mpeshi turabona ko hashobora kuba akarusho bimaze kuba byinshi cyane bene igihugu bakaronka ibyo bafungura bakaronka n'ivyo baziganya by'imbuto ntakibuza kumusesekara abavuye handi bashaka kugura turibaza rero ko n'ubizobanda ibimanuka kugira ngo bwambere abene igihugu bacu baronka ibyo bafungura
tumenyeshe ko uretse ko iyo ngingo y'ukudasohora ibifungurwa yafashwe mu ntara ya Makamba no mu ntara ya Ruyigi ingingo nk'iyo yarashinzwe n'abayirongoye umwaka uheze i Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Nuko ijwi rya Amerika rero arakoze Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru. Mushobora kuba mufise ibibazo nk'ivyo bitandukanye mu ntara zanyu, murashobora kwitumenyesha gutyo tukagerageza kurondera impande zose twumve ico bagona. Muturungikira aka email kuri radio yacu @gmail.com hama ubutumwa bukadushikira. Tumira mate gatonya hama dutandukira igice ca kabici kiganiro cuno munsi aho gihariwe amagara y'abantu. Hijo gya Amerika rero ya gatatu ya nyuma yose y'ukwezi twakira utubazo dutandukanye tuba twarungikiwe n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye no makambi yatandukanye ko kino kiganiro cibanda ku ntara no mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi. Uno musi rero tuzakwishura utubazo twabajijwe ahanini n'abanyagihugu mu Cankuzo co kimwe no mu ntara ya Kayanza neza na neza muri commune ya Gatara. Uza kudufasha kwakira ibibazo no kuvyishura kabari muganga Benjamin Ndagijimana ajejwe akarere ko uvuzi kuburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Mwiriwe muganga. Muganga mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ego, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara kandi mwakoze no kucitabira.
Mwakoze na mukuntumira.
Ego. Akabazo ka mbere dufise twakabajije n'umunyagihugu wo mu ntara ya Cankuzo yatwandikiye atubaza ivyingwara y'amavunja, aho yagize ati mumfashe ntimwirengagize ino ngwara y'amavunja kuko imaze guhitana mutonya wanje. Twashaka kubaza akabazo ka mbere, iyo ngwara y'ivunja irashobora kwica umuntu?
Iyo ngwara y'ivunja irashobora kwica umuntu ariko mu buryo novuga ko gutoroshye nk'izi ndwara tumenyereye. Ni ukuvuga indwara y'imvunja ni indwara iterwa n'agakoko gatoya cyane no kwita imbaragasa kari mu bwoko bwa tunga penetrant. Ako rero ni agakoko kinjira mu mubiri yoroshye cyane kandi kubera ko kubera gafite ububasha buke bwo kuguruka usanga kenshi gatarukira kuyinjiriro yo kubirenge. Hama rero kenshi iyo umuntu agwaye imvunja arabyumva, abyumvise rero mbere agatangura kwiyagaza akabona n'ubuvimbe budasanzwe, akantu kameze novuga kameze nk'urutete gatoya kabyimbye agashobora kubona hakiri kare. Ibyo bimenyetso rero biratuma umurwayi wanyegewe n'imvunja yitwararika cyane kurikura ku buryo iyo uwo muntu asanzwe atabundi ubumuga afite abyitwararika cyane. Turazi ku isi yose mbere nta biharuro biboneka by'abahitanwa n'iyo ndwara. Ubu mbere no ngaha mu Burundi iwacu nta biharuro dufite.
None ga muganga, ico kibazo yabajije cuko yoba hari n'uwo yahitanye, hari nabo mu rusenda bigeze kutubwira ko amavunja abarembeje, ariko twovuga ko ivunja rifata mu mihingo yose itandukanye y'igihugu canke hariho isi twovuga ko yorohereza ivunja?
Ico mumenya nuko ivunja iba ahantu hashushe, hari umukungugu, ahantu hari novuga hari n'isuku rike, bishobora kuba ahantu hakanye nshobora kugira ubuzima ahantu hakanye cyane. Ni ukuvuga uza gusanga imvunja bishobora kuboneka mu manza bimwe bimwe na Amerika y'ubumanuko, muri Afurika cyo twita centre tropical cyangwa muri Aziya igice gitoya. Mu Burundi rero nta biharuro duherutse kumva by'uwoba bafise iyo ndwara y'amavunja ku buryo twavuga tuti bamaze gupfa abangana ku mugabo. Turazi neza yuko iyo ndwara muri kino gihe itakiri indwara yitwararitse cyane ku isi kuko iri mu ndwara zamaze kuvaho, zamaze kurandurwa. Ashobora kuba yarahitanywe rero n'iyo ndwara mu myaka ya kera cyane, ko murazi yuko yigeze kuba ikaze cyane mu banyagihugu.
Ego, muganga Benjamin Ndagijimana, imbere ko dutandukira akabazo ka kabiri, ha impanuro gato abanyagihugu ico bokora kuko twumvise ngo iba ahantu hashushe duca tubaza tuti Bujumbura hashushe gusumba Cankuzo na za Gitega, ariko ayo mavunja aragwiriye mu ntara gusumba Bujumbura. Hari akantu mwo hanura abo mu ntara kugira ngo birinde ivunja?
Nibyo, umuntu ahari wese ahantu hashobora kugendera izo mbaragasa nukuvuga yuko yomenya ko ingwara y'imvunja yoroshe kuvura kuko utarira urutoke urukoba gusa bumubikoresheje urushinge cyanke igikwashu hanyuma ukarikurayo. Ariko rero niyo bishitse ukarikurayo nicyo nshaka guhimiriza uwo muntu yo kwirinda ubundi bucafu bushaka kwinjirira muri cya kinogo akuyemo iyo mvunja. Ikindi cya kabiri no kwambara ibirato aho bishoboka kandi no kugira isuku ku mubiri no kugira n'isuku ku mpuzu kugira ngo kaka baragasa nikaronke aho kamara umwanya kukurumba gaca karonke ne kakwinjiramo. Iyo tuvugire kugira isuku no kugerageza gukura umukungugu aho umuntu ahonyoye kuko twumvise yuko imbaragasa iza gusanga iri mu mukungugu.
Urakoze cyane rwose muganga Benjamin Ndagijimana. Akabazo ka kabiri tubabaza na kabazo twandikiwe n'umwe mu banywanyi bacu bari mu ntara ya Kayanza neza na neza komuni ya Gatara, atashimye ko tuvuga izina, yatwandikiye adusaba ko twobaza ivyerekeye indwara y'intandara ifata gute umuntu akayirinda gute. Yemeza ko ahabaye cyane rwose iyo ndwara ikaze ni kugatumba ka kivuruga.
Ebo gerageje kwishura uwo munywanyi ari ku murongo. Indwara y'intandara ni indwara ikwiye ku isi yose kanaho ibitigiri bitandukanye ku bihugu bivanye n'ibiyitera. Irashobora gufata rero umuntu ari we wese idacaguye itaravye ubwoko itaravye igitsina cyangwa itaravye ubutunzi afise. Icyo twamenya ni uko intandara tuyihweza mu mice nk'itatu. Hariho intandara ituruka ku bubabare bw'ubwonko bitewe n'izindi ndwara umuntu ashobora kuba yagize nk'uyu yagize agisida ubwonko bukamera nk'ubuhomberana birashobora kuvamwo mu nyuma indwara y'intandara akagira intandara. Hariho n'intandara ataco ziturutse ko izo nazo ataco ziturutse ko kenshi birashobora kwijyana kenshi tuza kuzibona muri bijya bihe by'ubwana iyo umuntu ubikora gitera kura birahera.
N'izindi ntandara ego muduke ku ijambo
hariho n'izindi ntandara usanga zibaturuka ku ndwara yindi ariko ugasanga igiturutse usanze mu muryango urashobora gusanga harimwo abafise iyo ngorane y'intandara cyo no kwita indwara y'impano. Ikigo cyakozwe rero basanze ikigo cyakozwe ku bana b'amahasa basanze ibice 40% basangiye akarangamuntu cyo no kwita facteur genetique sinzi ukundi ushobora kubisigura mu Kirundi. Ni ukuvuga yuko rero mu muryango bishoboka ko usanga harimo abantu usanga ashobora gukarirwa n'intandara.
Bisigura ko umubyeyi ashobora kuyiha umwana wiwe
arashobora kuyimuha ariko si muri bwa buryo bwo kwanduza.
Ego muganga mu majambo make kuko mbona n'akanya katujanye hari ukuntu umuntu yokwirinda iyo ndwara y'intandara.
Indwara y'intandara iragoye kwirinda kuko mwumvise yuko ibiyitera y'ibintu bigoye kurinda.
Ego
ariko ibyo twashoboye kubona iyo itumwe n'indwara ijya itumwa n'izindi ndwara biriya twumvise ziriya ndwara zifatira mu bwonko umuntu arashobora kuvura izo ndwara gutyo akaba arinze iyo ndwara y'intandara. Ariko ubundi muri rusange abantu bamenye yuko ari indwara umuntu ashobora kuvukana agakurana akabaho nk'abandi bantu kandi yuko itandukira.
Nuko rero umuganga murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kutumarira amatsinda abanyagihugu bari batwandikiye badusaba umuco utandukanye kutubazo dutandukanye. Ntitubihejeje ibibazo byabo ariko tuzongera tubikore ko makoze muganga Benjamin Ndagijimana. Twibutse ko mujejo akarere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura.
Murakoze namwe kwa mu nyesha makuru mwampamagaye ni hanyuma mwampagandwa bita.
Ego mugira umunsi mwiza.
Ego twese.
kaino nga haduche du sozele kigani liwanyu muntara chuno musi mwakoze mwe mwatwumvirije yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma mururanigwe mu banyu no mu vyanyu tuzosure ejo nkaho twatanguriye Diane nahazwe ndabategura nkongera nk'abashikirizi wanyu muntara ejo ico ndabararikiye ni kizwa kiriko kiranuganurwa kumbuga ngurukana bumenyi.